iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC. Nongeye kubaramutsa ndabahikaze mu biganiro byo kuri Nosaha.
Nasabye nuko uri umunsi muri iyo nzira yo guhindura imigenzo n'imico ivyo byo guharyanira mu budasa bwacu. Tukamenya yuko turi bene umugabo umwe mu budasa bwacu dushoboye kubyigisha kugira ngo tugire umugenzo.
Uyo ni Gaston Sindimwo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, atera kama Barundi ko kwihanganirana no gukundana mu budasa bwabo. Iyo nkuru uce kimwe n'inkuru yerekeye uburenganzira bwahawe abarimyi bahora barimira hafi ishamba cimeza rya Rukoko, hamwe n'inkuru yerekeye abarimyi b'igitego cy'ikigori muri komine Muramvya. Turazigaruka ko mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru ku Burundi, cyagera cyambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo ahamagarira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugwiza inyigisho zo kwihanganirana mu budasa bwabo. Sindimwo ashikiriza kandi ko leta izobandanya ikora uko ishoboye kose kugira igarukane icizere ku makungu. Kuri uyu munsi wa gatatu yari mu nama nshingamateka kwerekana iby'ubushikiranganje bukuki ibiro vyiwe bwaranguye mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kanezi Bujumbura.
Ahejeje gushikiriza ivyakozwe n'ubushikiranganje umunani bukuki ibiro vyiwe, Gaston Sindimwo yatanze amanota. Ayo manota ari hagati ya 65 na 87%. Ubushikiranganje bw'umutekano bwahawe 87% nibwo buza ku isonga. Mu bwaranguye imigambi myinshi nayo buraba ibibazo vya yase bukaza mu kibanza ca nyuma n'amanota 65%. Umushinga ntaye Sindimwo yavuze ko ubushikiranganje bumukukira bwakoze neza cane ugereranije n'ibihugu kirimwo aho bahora bagisahiriza bahagaritse imfashanyo. Bamwe mu bashinga amateka nka Gatonde Rwasa nubwo bashima bacafise akababakiye.
Mereye kubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, kuri ubwo bushikiranganje nashaka kubasaba hamwe no kwigisha inyigisho zo gukunda igihugu, bongere ko n'akantu ko kwigisha abantu kwihanganiranira, kuko bigaragara yuko abantu kudahuza imigambwe mu Burundi umenga biratuma bagira urwango hagati yabo gushika no kwicana bakicana. Ibi ndabivuga nisunze ibiba hirya no hino aho no muri yitwaraye turangije, hari umuntu yishwe muri komine Mugina muri Cibitoke kumvo hamwe nizo
bene izo mvo kigera cyambere cy'umukuru w'igihugu yifuza ko zituzwa.
Muri izo nyigisho zo gukundisha igihugu no kwihanganira birimo, ko dushobora kwigisha gukunda igihugu utigishe kwihangana. Tugasaba yuko aho duciye aho muciye twosaba, kuko muri za nyigisho zo guhindura imigenzo no guhindura imico twofata yuko niyo ko turaziza yuko muri kahise abantu badasangiye umugambwe batasangira batagendana byari urudubi. Turasaba rero nuko umunsi muri iyo nzira yo guhindura imigenzo n'imico ivyo byo guharyanira mu budasa bwacu, tukamenya yuko turi bene umugabo umwe mu budasa bwacu dushoboye kubyigisha kugira ngo tugire umugenzi.
Abandi bashinga amateka nabo babazwa n'ukuntu abafatanwa itonga barekurwa n'ubutungane.
Ku bijanye n'ubushikiranganje bw'ubutungane, abanyagihugu baridoga ko inkozi z'ikibi kenshi zirekurwa, na cyane cyane nk'abafatanywe ibigwanisho, bagasaba ko rero ubushikiranganje bw'ubutungane bwogira icyo bukoze kuri ibyo bintu.
Hariho nk'abantu bafatanwa itonga, abo bafatanywe itonga akarorero katanzwe n'abafashwe bariko barakora amadolari televiziyo ikazi kabamurika izanywe n'inzego zijejwe umutekano rirasenyema niko niyumvire, hanyuma bakanavyemera atagahato. Mugabo bahitse mu bucamanza gatoye ngo parike yaba arikuye igihugu gisigaye kirahoma. Gusa abanyakubahwa umushikiranganje ajejwe ubutungane ko yogikwirikira kugira ngo igihugu ntikize kirahomba gutyo.
Yavuze kandi ikindi cerekeye inkozi z'ibibi ziba zafatanye itonga ugasanga zarekuwe, rero ugasananse ate muma hariho dysfonctionnement entre abapolisi bamufashe na le ministère public. Ugasanga ministère public kenshi tuyibajije ivuga yuko itaronse les éléments à charge kandi yafatanye itonga. Ivyo nibaza ko umushikiranganje w'ubutungane ico amaze imisi akora agendera masenari yose kugira ngo umuntu yafatanye itonga atazindi elema zikenewe. Nibaza yuko umushikiranganje abijejwe abyumva kandi ariko arabikora turabizi.
Umukenguzi w'amateka Martin Interetse we hari ikindi cifuzo yerekanye.
igihugu cy'Ubirigi kirafise ambasade ngaha mu Burundi mugabo uravye kungene cigenza kiguma abagiserukira bagumana gutu dosiye two gushirimiza kuzimu u Burundi n'abarundi mwo biraha muri kazoza migendera na Ababirigi igahagarara uko nitwo bandanya tugiye migenderanira umuntu afise ambasade ngaha mengaje kudori inkuru mbi gusa kugira aze kutumanikisha muri conseil de droit de l'homme muri conseil de sécurité menga nta kindi kintu bajejwe atari kuduteranya n'amakuru
Gaston Sindimwo asanga atawe vyotera uruhagarara
yavuze igihugu cy'Ububirigi naje twivuga ko byinshi byazwi biravugwa mugabo nuko jusqu'à présent noteno kandi nabo nyene barabona yuko igihugu cyifashe kandi neje tukifata atangora
ikintu gikunze kugaruka mu nama nshinga amateka n'inkenguza amateka z'u Burundi n'uyu munsi kitahaze mu kigobe nuko amategeko yigwa yandikwa muri mu Gifaransa kandi abarundi benshi yerekeye batacumva abatowe n'abanyagihugu basavye ko yoshirwa mu rurimi rw'ikirundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze cyane mugenzi wacu eroje uri kaneza kuri iyo nkuru Ahandi naho abarimyi bo muri komine Muramvya yo mu ntara ya Muramvya nyene basaba nabacitse intege murantunga mwiteragira ry'ibitegwa by'igitegwa cy'ikigori cyo muri kano gatasi ni mu gihe mu mwaka uheze icyo gitegwa cyatewe n'udukoko twitwa imfunya mu ntara nka zose z'igihugu ivyo bikaba byatumye umwimbu utaboneka nk'uko byahora mugenzi wacu Diane Ndonse arabidishikiriza
abarimyi bo mu ntara zitandukanye bariko barateragira imbuto zo kumutasuro muri izo harimo iz'igitegwa cy'ibigori Ariko kubwo dukoko twagiteye mwirima ryo kumwaka uheze abarimye ntibimbure abatari bake nta byizigiro bafise no muvyo bariko barateragira abayaze n'icyo rya Amerika muri zone rya Rusera yo muri komine Muramvya basaba bajejwe uburimyi n'ubworozi kuzobaronsa umuti wo gupompa icyo gitegwa
ibigori turatera mugabo hari ingwara yateye arabingungu
nta mirima y'ubu ngubu ikera kubera ubwo bukoko bw'amabwayiri nta kindi tubona kizodutunga n'inzara gusa
tabone tuzabane kizodutunga none ko twarimye ibigori tukarimye ibiharage nado bikabyatewemo niyo ngwara nkuri twebwe tubona inzara igiye kutwica
twabuze n'umuti wo gupompa nyabigori none aho ubwo mutondeye imbuto y'ibigori mu bidusaba biramukatonde imbuto nshasha tukaba ko twokwimbura
abajeje intwaro bavuga ko nabone iki kibazo cyo kutimbura kibaraje ishinga buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko avuga ko bariko barakorana n'abajejwe indimo kugira ngo bibangikanye imiti yo kuzopompa bimaze kumera
twaramaze kugana abajeje gisata kibitegwa bitasifika production vegetale kugira ngo bategekanye kugira ngo aho bamaze gutangura gutera ibigoro no munsi bimaze kumera umuco wo gupompa burya bwo kuburiya kugira ngo bashe kuraba ingene twokinga atangura n'idurashikirizo bitewe
ariko kandi aba barimyi bavuga ko imiti nka yose bamaze kuronka yananiwe bagasaba ko ubushakashatsi bwogira ingufu mu kurondera imiti ishobora kwica izo mfunya zateye igitegwa cy'ibigori
abajejwe ubuhinga bw'uburimwe n'ubworozi bakaraba imiti n'ukuri iyo bazanye yose yarananiwe barebe ubundi buryo bw'iyindi miti bozana dukoreshe naho tugerageze turabe bitagenze gutyo turapfa dupfire mu bana ntakundi
kukaba nkako abajejwe indimo n'ubworozi mu ntara ya Muramvya bavuga ko kugeza ubu atamuti nyakuri uraboneka Icyo bikoze basaba barimyi kwama bishe ubwo bukoko bakoresheje intoki ivyo abarimyi bavuga ko bamaze kugerageza ariko ataco bimara
byarageze n'igihe mbere baravuga kuti murabitoragure muze mu byica aba mama bakirirwa mu murima yirirwa sogora ibigori arabamwe akicyonyora mu gavyarananiranye bihenga ibigori bikiri bitoya urumva bimaze guca iyi mitoti duga nta kigori gisubira guheta byose ucusanga umurima wose twarabewe kare umuyago bizana twarayobewe ko bitegwa n'iki ntumbaza umengo na gaheza
twibutse ko ubwo bukoko bamwe bita imfunya abandi mponga bwatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa kabiri ko ku mwaka uheze igitegwa cy'ibigori kikaba kiri mu bitegwa biba mu ntara nka zose zo mu gihugu kandi kikimbuka ku rugero runini ugereranije n'ibindi bitegwa mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze cyane Diane Ndonse tukivuga ku burimyi abarimyi bo muri komine Gihanga bahora barima ku nkengera z'ishamba cimeza ca rukoko barashima ko bagiye gusubira kuri mayo. Ni nyuma yaho buramatari w'intara ya Bubanza hamenyesheje ko bagiye gusubira kurangurira ibikorwa by'uburimyi mu mucungararo y'ico kibanza gikingiwe. Ni nkuri ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Ico kibanza cari kimaze igihe ari umuziro ku barinyi muri komine Gihanga no mu micungararo kiri hagati y'ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke n'ishamba cimeza rya Rukoko. Buramatari w'intara Bubanza irimwo iryo shamba cimeza yafashe ingingo yo gusubira kurekurira abarimyi gusubira kurimira muri ico kibanza kiri mu burengero bwa komine Gihanga. Tarasisi niyo ngabo yibutsa icari caratumye abanyagihugu batarekurirwa kuja mu Rukoko.
Baragenda kurima bagaca barengana karibi bakamanuka gushika ndani mu Rukoko. Aho naho bashika ni harimwo ndaguhakaroro hano bita mu kimira basore. Nuko rero umwanya turiko turavugana twavuganye kandi n'abasirikare basanzwe bacungera umutekano ngaho onye muri iyo shamba. Nibo nyene baravuga bati ngorane twebwe dufise si uko abanyagihugu binjira kurima aho barekuriwe. Ingorane dufise n'umunyagihugu arengana urubibe rwahategerezwa kugarukira.
Abari basigaye baraba mu Rukoko nk'ibwishwa bashima iyo ngingo yo gusubira kubarekurira kuja kurima ku nkengera z'ikibira ca Rukoko. Uno yahora arimira aho mu Rukoko hafi ishamba cimeza yibuka ivyo yatakaje igihe bafatirwa ingingo yo kudasubirayo.
Iyo ngingo yafashwe ivyacu twari twarimiyeyo vyetse ibindi bigira vyere mbere vyishi ubu ugeramaze n'ukorerayo twe rero tukibaza tuti none igihe mu Rukoko harihe intambara zikomakomeye z'imigwi yahorirwana n'abasirikare ba leta indege hejuru abasirikare hasi k'abanyagihugu binjirayo bagasenya bakarima. Ariko uyu munsi turi mu gihugu kirimwo umutekano ntangere hakaca hasoka ingingo ibuza abantu kuja kurimira mu Rukoko. Twebwe twumva kumengo na gahotoro ahubwo leta yohindura kumbure.
Abarimyi bo muri komine Gihanga bagiye gusubira gusohora isuka bakaja kurima mu kibanza kiri hagati y'ishamba cimeza rya Rukoko n'ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke bafise ico basaba bashikiriza zimwe mu ngingo mperekeza z'iyo ngingo yafashwe zotuma ivyabaye mu mezi aheze bidasubira.
Nibatume baraba imisi ifate nk'itatu mu ndwi yo gukurikirana indimiro ziriyo no gukorerayo izindi indimiro ziteza imbere igihugu no guteza imbere ingo n'imiryango. Hanyuma rico onya ndibaza joba ari terambere rimwe mu materambere baba ariko barateza imbere abanyagihugu bo muri komine ya Gihanga n'abanyagihugu dufate begereye ico kiyaya n'abandi bava kure bagikoreramo ukugira bikunde abo bantu biyoroganize kuko ibigira inama ngo bigira imana.
Buramatari w'intara Bubanza abwira abagiye gusubira ku bikorwa by'uburimyi muri ico kibanza kiri mu burengero bwa komine Gihanga bimwe mu byo bategerezwa kwisunga.
Tugasaba rero by'ukuri abene gihugu uno munsi twabivuganye na Mustanteri turavugana n'umukomanda batayo ajejwe abasirikare bakorera aho ngaha muri ico gice ko bagenda bakerekana akarimbi aho gace. Tugasaba ko atamwene gihugu yohirahira ngo harenge kuko uzo harenga azofatwa nk'inkozi y'ikibi ni hagira isanganya rero ntazohave arira turaba.
Iyo ngingo yo kurikurira abarimyi ifashwe inyuma y'amezi atatu kurengana ibarabara rya Bujumbura c'ibitoka ari umuziro mu nama y'umutekano yabereye Gihanga irongowe n'abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi w'umutekano wo kwivuna abansi n'uw'intwari hagati mu gihugu bashikirije ibintu bibiri byari byatumye kuja mu Rukoko bihagarikwa. Umutekano wari umaze igihe uhungabanywa n'abitwaje ibigwanisho bazananye aho mu Rukoko n'isamburwa ry'iryo shamba cimeza rya Rukoko bavuga ko ryari ku murindi udasanzwe muri komine Gihanga y'intara Bubanza. Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Evariste Nzikobanyanka ngaho Gihanga. Tubibutse ko mwumva radiyo Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndaniko ndumviriza ntorere kazoza
Umviriza ntorere kazoza.
Yee, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya America. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba.
Ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu, reka mere iwafu bwanje widondore.
Nitwa Mpabona Jacqueline nkabandi umukuru mutumba Kabondo.
Mukuru mutumba Kabondo, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa ndiwe n'umujyango Yohana nkabandi ngo yisiramwe impareke muri ikomeye ya Nyanzarake.
Murakoze cyane, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbi kaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene nkabandi mboneza muri mukenyezi menye Nyanzarake.
Abone abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro. Jerome Nenzima nongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza. Umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura amatati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Mereye ku mukuru mutumba Kabondo, uwo kivuga gute muri rusangi?
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza, baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego. Kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino, ari byo byiza, ari wo muti urama. Abantu biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira, usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo ni wabikora?
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo. Mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute?
Twebwe tubivuga ko turabisigira tubona ko ari byo, kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana, no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo, kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyere barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko bakenyeze uvuze muri mipareke simperekeze.
Simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa, kuko hari ha bakenyezi barongoye amazone abandi arabandiki bitereye ko bamwe ari nababiki mwishira hamwe wacu. Urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe.
Ba bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo, mufise ivyemezo bihe mwebwe?
Twe turafise ivyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze, kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara. Rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba. Rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe murabizi byo mwokwerekana mumaze gukora?
Ego meturafisi vya twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kane no mu manama hose turiko turabere kujibona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure, huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya, hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru mutumba wo mukabondo. Ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererewe kandi tukabona nibishinga ntahe, nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiyeyo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare, ibyo natwe biraturemesha kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
yabamaze gutatura amatati gatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye n'abantu bavuga ati mbega aba bakenyezi bimbone nzu no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye aba bakenyezi nitwemera ni mubazane bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwe dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igikorwa cy'abakenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umuryango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mye twabaze bangamiye gikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisirahamwe ntacyo mbona abo bakenyezi ni kuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga canke amaze ikindi nacyo gikomeye mu bijyanye n'abakenyezi ni kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro canke amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
ntibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bijyanye n'iby'amahoro jyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamyi turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi ari cyo gituma amatati y'amatungo inyanzara ke byaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguriye yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izi ari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu niyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
ntibuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporogarama ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
aravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivyigihugu ubu ryo nta bwoba bakigira nabo bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
Na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi baragerageje mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongo umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo batari bake uyu Zakerine hitoze abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
narose amajwi angana iki gajake
narose amajwi amajana 930 Wakabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
no kuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buki bwose mutuko twatwe twose duzanye no mukibano ari mu bizanye n'ubutosimasira hamwe matomato dushaka muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyuko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mbere mwimvira ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza n'iki nibo batangura kugira ngo muvye ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi burya abakenyezi nabo barafise ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ni bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayema babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumiza abagabo
cyabi n'ide abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaha umugabo n'icyo gikorwa kinini imbere ubu turi ko turakora gisigaye
kugira ngo gikora cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafise ijambo bafise n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafise n'uruhara rudasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intama myizigikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataraziruka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafise icyo byungura igihugu
ari cyo kokwa gajake
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
Niba gorarene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Ego murakoze namwe.
Ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Namwe mwakoze.
Nkaba nanje nitwa Mpagano yo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
Wakoze kwita bakino kigani
Murakoze namwe
Ubu nishimiye niwe wahise gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Ninzoma ndandekiremesheje ntimuranibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
Cari kiganiro Ntorere Kazoza Ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na Studio Ijambo
Tashimiye bagenzi bacu muri Studio Ijambo babateguriye ico kiganiro aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri Studio 5 ari kumwe na Oriane Tangishaka
Ndashimiye Fatuma Karalali Masiye dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije n'abadufashije mu bwinga bw'ibyuma bose turabashimiye mugire umunsi mwiza.